time on VOA Africa.
Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabana mu kije nshuti dutanguranye ibiganiro vyo muri hitondo ku munsi wa gatatu itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2015. Muri iki gitondo kuri mikro muri kumwe nanje Fidèle Niyongabo.
Ninde udeserekira akwije ibisabwa n'amategeko kandi ashobora kuzanira amajwi menshi mu kuvuga intsinzi umugambi wacu CNDD. Twasabye yuko icyo kibazo cyovugirwa aho gitegereza kuvugirwa cyangwa guhimbara abantu.
Uyo ni Pascal Nyabenda ayoboye umugambi uri ku butegetsi mu Burundi CNDD FDD ku nama y'inararibonye z'uwo mugambwe iherutse kuba. Iyi nkuru uco kimwe n'ari makuru twabateguriye turayibashikiriza mu kanya gato. Yamara imbere yaho reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Waramutse neza Eugenie, naye makuru udufitiye muri iki gitondo.
Urakoze Fidèle Niyongabo, mwaramutse neza mwese nshuti mudufiteza amatwi. Amakuru tuyahereye ku matora muri Israeli. Abakandida bombi mu matora y'abadepite muri Israeli buri wese aravuga ko ari buzashyiraho guverinoma nshya nubwo amaperereza yakozwe na televiziyo yerekana ko bagwamiswe. Minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu ushakisha manda ya kane yamaze gutangaza insinzi ku ishyaka rye Likud. Yandika kuri Facebook yavuze ko Likud yatsinze andi mashyaka yose adafatika. Isaac Herzog w'urugaga Zionist yavuze ko ibintu byose bishoboka igihe cyose amajwi ya nyuma ataraboneka. Cyakora yagize ati, ngomba kubanza kumenya andi mashyaka yegukanye imyanya mbere y'uko menya ubwoko bwa guverinoma dushobora gushyiraho. Amashyaka manini yombi byitezwe ko azegukana indi myanya iruta iyo bakekaga. Muri Irani, umuyobozi mukuru mu by'intwaro za kirimbuzi haravuga ko abategetsi ba Irani bageze ku bwumvikane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu biri mu mishyikirano ku ngingo zikomeye ku bireba programu nikleyeri ya Irani. Cyakora Perezidansi ya Amerika ntiyiteze amasezerano vuba. Ali Akbar Salehi yabwiye televiziyo ya Irani ko hari ikintu gikomeye kitarumvikanwaho ko abategetsi bari bugerageze kugikemura. Aho hari ejo nimugoroba yavuze ko ibyo bibaye impande zose zizumvikana ku buryo ibintu byakorwa birimo kuganirwaho mu Busuwisi. Ntiyavuze cyakora icyo kintu kitarumvikanwaho icyaricyo. Ejo kwa kabiri hina Washington, umuvugizi wa Presidency ya Amerika Josh Earnest yavuze ko impande zombi zageze ku bintu bifatika muri mwaka ushize, ariko ko hari amahirwe abarirwa muri 50% kw'amasezerano yagerwaho. Impande zombi zashyizeho igihe ntarengwa, ni ukuvuga impera z'uku kwezi, ngo zizabe zumvikanye ku buryo ibintu bizakorwa. Uwahoze yunganira umugabo w'umunyepakistani wafashije ikigo cy'Amerika gishinzwe ubutasi CIA kugera kuri Osama bin Laden yahitanywe n'abantu bamurasiye majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Pakistani mu mujyi wa Peshawar. Abagabo batamenyekanye ejo kwa kabiri bamisha amasasu kuri uwo munyamategeko ubwo yaratashye avuye ku kazi. mu butumwa kuri email bwohererejwe radio ijwi rya America nibindi bigo by'itangazamakuru abatalibani bo muri Pakistani bigambye ko arebo bishe wahoze yunganira Dr. Shakir Afrid ngo byari uburyo bwo kwihimura urupfu rwa Osama bin Laden bongeraho ko nabandi babigezemo ruhare nabo bazibasirwa n'ibitero Samiula Afridi yaburaniye Dr. Afridi kugeza mu mwaka ushize ubwo bagerageje inshuro nyinshi kumwica bituma ahunga igihugu yasubiyeyo mu mpera z'umwaka 2014 ahita yitandukanya n'urubanza Dr. Afridi yitwaje ibikorwa by'ikingira ry'indwara y'umwijima byahimbwe n'ikigo cy'Amerika gishinzwe ubutasi CIA kugira ngo babashe kumenya neza aho Bin Laden yari yihishe bazamwice Itangazamakuru rya Siriya hejo kwa kabiri ryavuze ko abasirikare ba Siriya barashe indege hitagira umuderevu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarimo gucunga ikirere. Ibiro ntaramakuru sana ntibyatanze ibindi bisobanuro ku bivugwa kuri iyo ndege yitwara yarasiwe mu ntara ya Latakia ku nkombe z'inyanja ya Mediterane. Umutegetsi muri Amerika yavuze ko babuze iyo ndege igeze hejuru ya Siriya ariko nta yandi makuru yatanze. Ayo makuru abaye impamo yaba ari indege ya mbere ya Amerika irasiwe hejuru ya Siriya kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyoboye urugamba kuri Etat Islamique muri Iraq nyuma ikageza ibitero by'indege muri Siriya mu kwezi kwa cyenda. Undi munyamerika wa kane umukozi wo mu buvuzi yagaruwe muri Amerika gucungirwa hafi nyuma yo guhura na virusi ya Ebola. Yageze ino ejo kwa kabiri no munyamerika wa 15 ugaruwe mu gihugu havanywe muri Sierra Leone kuva kuwa gatano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko abo bantu bazaba bacungirwa hafi ku kigo nderabuzima cya kaminuza yigisha iby'ubuvuzi ya Nebraska abandi mu bitaro by'ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'indwara cyangwa mu bitaro bya kaminuza Emory biri mu mujyi wa Atlanta. Ibyo bigo uko ari bitatu byakoreshejwe mu kuvura abarwayi ba Ebola mu bihe byahise. Nta numwe muri abakozi wagaragaje ibimenyetso bya Ebola ariko bahuye n'umunyamerika warembye kubera Ebola mu cyumweru gishize nawe wavuye abarwayi ba Ebola mu burengerazuba bw'Afurika. Umunyamerika wahoze hari umusirikare mu ngabo zirwanira mu kirere ubu uri mu kiruhuko harimo kuregwa kuba yaragerageje guha inkunga y'ibikoresho umutwe w'abarwanyi wa Etat Islamique. Departement y'ubutabera Amerika mu itangazo ryayo ivuga ko inteko y'abaturage yanahamije icyaha Tyrode Nathan Webster Poe icyaha cyo kuyobya ubutabera. Itangazo ryejo kwa kabiri risubiramo ibyavuzwe n'umushinjacyaha w'igihugu Loretta Lynch wagize ati umuntu wavukiye muri Amerika akahererwa Poe yateye umugongo igihugu cye kandi yagerageje kujya muri Siriya agira ngo yifatanye n'umutwe w'iterabwoba. Po ibyaha bimuhamye yahanishwa igifungo cy'imyaka 35.
Urakoze Eugenie ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mukanya. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC umwanya w'inkuru nyamukuru. Inama shikiranganji y'ubumwe bwa Buraya irarajwe ishinga n'icuka cha politike kiri mu Burundi muri iki gihe hegereje amatora mu cegeranyo basohoye aho abashikiranganji b'imigenderanire y'ubumwe bwa Buraya n'ayandi makungu berekana ko ikurikiranwa mu butungane ry'abatavuga rumwe na leta rishobora gutosekaza amatora yimirije mu Burundi. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Muri icyo cyegeranyo umuryango w'umwe bwa Buraya ubanza gushima intambwe Burundi bumaze gutera kuva bushize umukono ku masezerano ya Arusha. Ayo masezerano ngo yatumye Burundi bushika ku iterambere na demokarasi bufite ibibazo, ariko inama shikiranganji y'ubumwe bwa Buraya yerekana ko iteye umutima uhagaze n'icyuka cya politike kiri mu Burundi na cyane cyane iterabwoba rikorerwa abanyepolitike muri iki gihe cy'amatora yegereje. Abashikiranganji b'imigenderanire y'umwe bwa Buraya n'ayandi makungu yatani kubarongoye imigambwe baguma bakurikiranwa mu butungane. Iyo nama shikiranganji isaba abategetsi b'u Burundi kugerageza gutegura amatora adakumira kandi ari mu muco. Imari nyinshi ngo ziramaze inyinshi zibonekeza ku bijyanye n'amasezerano ya Arusha igirwa shingiro ry'u Burundi, aho benshi bagaruka cyane ku kiringo kigira gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Umwe bwa Buraya bisaba Leta y'u Burundi gufata nka nkama icyo kibazo mu kwirinda ko umutekano uhungabana muri iki gihe amatora yegereje. leta y'u Burundi rero yamagarirwa kubahiriza amasezerano mpuzamakungu yateye kumukono na cyane cyane mu bijyanye no kubahiriza agateka ka zina muntu no gushyikiriza ibyumviro mu bya politike n'umwidegenzo mu bijyanye no kumenyesha amakuru abanyepolitike rero benshi ngo batunga agatoke leta ko ariyo idashaka kuborohereza umuryango w'ibihugu bya Buraya usaba ko amasezerano yarusha kubahirizwa kuko nibyo shingiro ry'amahoro na demokarasi ku Burundi. Inama shikiranganji y'ubumwe bwa Buraya ivuga ko ishyigikiye ko iri mu masezerano yarusha byo kubahirizwa kuko ayo masezerano niyo shingiro ya byose na cyane cyane inyuma y'intambara yitiye. Ubumwe bwa Buraya busaba abategetsi b'u Burundi gukora uko bashoboye kose mu kunywanisha Abarundi na cyane cyane mu gufata ingingo ihumurira Abarundi ku bijyanye n'ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu. Ubumwe bwa Buraya busaba abagenda bose gukora uko bashoboye kose kugira amahoro n'umutekano bigume bisasagaye mu Burundi. Iyo nama shikiranganji y'ubumwe bwa Buraya ishyikiriza kandi ko yahagarika ku mutima n'ubwicanyi ndengerabutungane byagirizwa abasirikare b'u Burundi na bamwe mu bwoko bw'imbonerakure muri bya bitero byakorerwa mu ntara ya Cibitoke mu mpera z'umwaka urangiye. Ariko irashima intambwe yo gushyiraho umugwi w'amatohoza ikizera ko uwo mugwi uri kurakora mu bwigenge ntangere. Ubumwe bwa Buraya burangiza bumenyesha ko burindiranye igishyika ibizova mu matohoza ariko arakorwa ku bijyanye n'ubwicanyi bwakorewe ababikira batatu b'abatari hano kazi hari mu kwezi kw'icyenda k'umwaka urangiye. Abo bashikiranganji bakizera ko ayo matohoza ategerezwa gukorwa mu muco atahahingamiye. Inama shikiranganji y'imigenderanire y'ubumwe bwa Buraya n'andi makungu yakoranye kuri uyu wa mbere. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi haciye iminsi ibiri umugambwe CNDD-FDD ukoranije inama nkuru y'inararibonye. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yabajije umukuru w'uwo mugambwe ariko ubutegetsi Nyabenda Pascal icyo iyo nama yari igenewe n'ivyayivuyemwo. Yatanguye avuga ku bari muri iyo nama.
Ubwa mbere ho nagomba mvuge ko itari inama y'inama nkuru y'inararibonye bonyine, harimwo izindi nzego. Ni ukuvuga mu mugambo CNDD-FDD turafise abarongoye ibyo twita amakomisiyo, harimwo abarongoye komisiyo iraba iby'indero, inyifato y'abagumyabanga hamwe n'imigenderanire n'iyindi migambwe, harimwo inama mpanuzajambo uyirongoye yari yatumiwe, harimwo kandi n'uwurongoye umugwi ukurikirana ku munsi bikorwa bikorerwa mu mugambwe n'ibikorerwa mu gihugu, hamwe rero n'uburongoye ishure y'akarangamutima. Ni ukuvuga rero ko twoyita inama y'inzego nkuru z'umugambwe CNDD-FDD niyo yari yakoranye. Ibyavugiwemwo ubwa mbere ho nabashikirije icegeranyo c'ibikorwa tumaze iminsi turangura ni byinshi. Harabaye uguhimiriza abiyandikisha azotore, haraba kandi no gutunganya imyiherero kugwaruka imbonerakure hamwe no kubakinyira rugamba, haraba kandi n'inama yahuje indongozi nkuru mu mugambwe CNDD-FDD abaranguriye imirimo mu buzi butandukanye. Ibyo byose rero narabihaye ko raporo hanyuma barayishima, gutyo tuca twiga rero n'ibindi bibazo twategerezwa kwiga bijanye n'igihe tugezemo.
None ingingo nkuru zoba zarafashwe muri inama mwo tubwira zimwe muri zo?
Yego, ingingo nkuru zavuye muri iyo nama ubwa mbere hoho kuri ibyo byiyandikwa twaravuze yuko ko rigiye gusubira gutangura mu buryo bw'umwanya muto byo twokwita enrolement partiel. Twasabye yuko n'ubundi twohimiriza abagumyabanga batiyandikishije kugira ngo baje kwiyandikisha kugira ngo bazotore. Hanyuma twararavye rero n'inyifato imwe iranga abagumyabanga muri kino gihe twimirije amatora. Turaheza turasaba yuko uwo wese yotirimuka karanga mutima k'umugambwe yofatirwa ibihano. Turaheza kandi turatanga n'impanuro ku bijyanye n'intonde z'abazokwitoza ku izina ry'umugambwe CNDD-FDD kugira ngo abagumyabanga ntibahave babipa, kubera ko abagumyabanga bose ntiboba bashinga amateka, ntiboba bakengeza amateka, ntiboba bajire inama ba komine. Twaratanze rero impanuro kandi turasaba yuko indongozi ku nzego zitandukanye zoheza zikatanga ubwo butumwa kugira ngo abagumyabanga batashoboye kujya ku ntonde babandanye imirimo yabo, kuko kuba umugumyabanga ari ugutegera
neza yuko umugambwe ariwo ugutuma kugikogwa atari wewe uvuga ngo nshira hariya cyangwa nshira hariya. Ikindi nacyo twavuganye nibaza yuko uhavumbaza nyakubaha umenyesha makuru ni iki kijyanye n'uzoserukira umugambi ku rwego umukuru w'igihugu mu matora twimirije nacyo twarakivuganye ko hanyuma ingingo novuga ko twafunditse nuko icyo kibazo tubona ko kiko kivugwa cyane n'abo kitega. Mu bisanzwe umukandida w'umugambi CNDD-FDD azotangwa n'abagumyabanga aribo banywanyi b'umugambi CNDD-FDD. Ibyo nabyo bikazokorerwa mu ikoraniro kaminuza. Twaravuze neza yuko no mu ikoraniro kaminuza abagumyabanga bose bajyayo. Hariho abatumirwa hama bagasoheza bakavugana kuri icyo kibazo ninde uduserukira akwinje ibisabwa n'amategeko kandi ashobora kuzanira amajwi menshi no kuvuga insinzi umugambi wacu CNDD-FDD. Twasabye yuko icyo kibazo cyovugirwa aho gitegereza kuvugirwa n'abo mu ibarabara.
Akandi kabazo nari mfise akanama kajejwe umutekano akanama ka ONU gaheruka kuba i Bujumbura mu Burundi ku rwego rw'umugambwe mwakiriye mute ivyavuye muri ako kanama?
Twebwe twarashimye bwa mbere hoho yuko inama ijeje umutekano ku isi y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yaje mu Burundi kuraba uko ibintu byifashe. Turashima kandi n'ingene baduhaye akanya ko bashyikiriza ingene ibintu byifashe. Twarababwiye neza yuko mu Burundi tubona neza ko hariho abantu batariko baritegurira amatora ahubwo bariko bitegurira imigumuko. Turababwira neza yuko hariho abashaka gukubita kudeta intego zihari uno munsi babicishije intabara. Ibyo rero twababwiye barabyumva nibaza yuko bazogenda kubikorera. Twebwe twifuza yuko inzira twafashe ya demokarasi ariyo kubandanya kandi tukisunga amategeko y'igihugu itegeko cyane cyane nyamukuru ariryo bwirizwa shingiro ariryo rigenga igihugu cyacu nk'uko biri mu bindi bihugu.
Mushinga nahe Nyabenda Pascal, perezida wa CNDD-FDD Bujumbura Murundi, murakoze cyane kuri aka kanya muduhaye.
Murakoze namwe.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ubu ni wa mwanya wahariwe ikiganiro Amerika na kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo. Ikiganiro mwateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Hashize imyaka 55 agatsiko k'abasore b'abanyeshuri ba kaminuza 4 babirabura bigabije uburiro cyangwa se restaurant bw'abazungu. Igikorwa cyabo cyabaye igitangaza mu mateka yo kurwanya ivanguramoko no guharanira uburenganzira bw'abirabura. Niyo myigaragambyo yiswe sit-in tugiye kuganiraho muri make. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Mu 1960 ivanguramoko ryari rikomeye cyane muri leta zo mu majyepfo cyane cyane ya leta zunze ubumwe za Amerika. Abazungu bagiraga amangazini, restaurant, hotel, amashuri, aho barebera sinema, ubwiherero n'ahandi hose hahurira abantu benshi habo bonyine bwite n'abirabura bikabuko. Aha bamwe ntihageraga abandi. Uretse ibyo, abirabura ntibari bafite n'uburenganzira nk'ubw'abazungu no mu zindi nzego zose z'ubuzima busanzwe bw'igihugu. Mu rwego rwo kurwanya ako karengane gashingiye ku ibara ry'uruhu, abirabura bari baratangiye ibikorwa byinshi bitandukanye. Muri byo haje kuzamo ibyo bise sit-in, ni ukuvuga imyigaragambyo yo kwicara ahantu mwituze, ahantu hagerwa n'abantu benshi. Bene iyo myigaragambyo yatangijwe n'abanyeshuri 4 bo muri kaminuza babirabura mu kwezi kwa kabiri mu 1960. Amazina yabo ni Ezel Blair, waje guhindura izina afata irya Jibril Hassan, David Richmond, Joseph McNeil na Franklin McCain bo mu mujyi wa Greensboro muri leta ya Carolina ya ruguru, ni mu majyepfo rero ya leta zunze ubumwe za Amerika. Umunsi umwe hari saa 10:30 nyuma ya saa 6, abo basore bagize batya binjira muri restaurant y'abazungu baricara bategereza ko abakira abakiriya baza kubitaho. Aho kuba gutyo, banyiri restaurant banze kubagaburira, ahubwo babasaba gusohoka, babibutsa n'agasuzuguro gakabije cyane ko batari mu mwanya wabo. Abandi barabyanze mu mutuzo n'ikinyabupfura cyinshi barakomeza baricarira. Banyiri restaurant byageze aho bahamagara abapolisi, baraza bata muri yombi aba basore 4 bajya kubafunga babarega kwinjira ahantu batemerewe n'amategeko no guhungabanya umudendezo wa rubanda da. Igikorwa cy'abo banyeshuri ko cyakubise inkuba kiba urugero rutangaje cyane, kuko bukeye bwaho abandi banyeshuri babirabura barenga 20 baraje nabo bakora sit-in muri ya restaurant. Ku munsi wakurikiyeho noneho haje abarenga 60. Ku munsi wa kane wikurikiranije bari bamaze kurenga 300. Ibitangazamakuru byandika, televiziyo, radio, byose niyo nkuru byavugaga yonyine gusa mu gihugu hose. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika n'ikibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Mu byumweru byakurikiyeho, abanyeshuri batagira ingano bigabije restaurant z'abazungu zose zo mu mujyi wa Greensboro mu mezi atanu yakurikiyeho kugeza mu kwa karindwi 1960, abacuruzi b'abazungu bo muri uwo mujyi wa Greensboro bari bamaze guhomba amadolari arenga 200,000 y'icyo gihe, ni ukuvuga amadolari arenga miliyari 2 y'iki gihe. Abazungu babibonye batyo ubwabo bafata icyemezo cyo kurenga ku mategeko yariho yimakazaga ivanguramoko bafungurira birabura amangazini yabo. Nyuma y'umwaka n'igice mu kwa cyenda 1961, imyigaragambyo ya sit-in yari maze gukwira mu mijyi 120 yose yo muri leta zo mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abirabura n'abazungu b'abanyeshuri n'abandi baharaniraga ko amoko afatwa kimwe, bakurikije urugero rw'abanyeshuri b'i Greensboro, bemera gufatwa no gufungwa buri munsi, buri cyumweru, buri kwezi, ari benshi cyane buri gihe kurushaho, ariko bagera ku nsinzi mu 1964, ubwo Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyiragaho itegeko rica burundu ivanguramoko mu buriro no mu mahoteli. Kubera igikorwa cy'abanyeshuri bo mu mujyi wa Greensboro, ukwezi kwa kabiri kwiswe ukwezi kw'amateka y'abirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kwizihizwa rero buri mwaka. Naho restaurant Jibril Hassan, David Richmond, Joseph McNeil na Franklin McCain bigaragambijemo bwa mbere mu 1960 mu kwa kabiri, hahinduwemo inzu ndangamurage y'ibikorwa byo kurwanya ivanguramoko. Inzu rero yinjiye mu mateka ubuziraherezo. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye cyane ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Tubibutse nshuti mwese ko muri ko mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutumviriza kuri radio Inshuti ya Bose kuri FM 88.3 n'ibice bitatu, no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho i Bujumbura mu Burundi mudukurikirana kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2.
Ijwi rya Amerika, ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung, ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi, maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni yawe, radio yacu.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Uburyo bumwe bwizewe bwo gukura abantu mu bukene ni ukubigisha. Mu by'ukuri, hakurikije ibitangazwa na banki y'isi yose, uburezi ni cyo gikoresho gifite ingufu nyinshi zo kugabanya ubukene n'ubusumbane ku isi. Uburezi kandi niyo ntangwe bw'iyongere bw'ubukungu buhoraho. Kuri buri mwaka w'ishuri umuntu yiga, umushahara wiyongeraho 10%. ntibitangaje rero uko bimwe mu bihugu bikene cyane ku isi ari nabyo bifite umubare munini w'abantu batazi gusoma no kwandika cyane mu bategarugori. Nk'urugero, abaturage bangana na 73% bo muri Sudani y'Epfo ntibazi gusoma. Ikindi kandi, kuvana bari mu kigero cyo kuba bari mu ishuri umwaka ushize abatageze kuri kimwe cya kabiri gusa nibo bigaga. Mu mashuri yisumbuye abakobwa ni 3 gusa ku banyeshuri 10 babarurwa. Ibi ahanini biterwa n'imirwano yakomeje kuyogoza Sudani y'Epfo. Amashuri agera ku 200 yafunze imiryango yayo muri za leta ziberamo imirwano. Andi mashuri 90 acumbitsemo abarwanyi ndetse n'abaturage bakuye mu byabo. Uretse ibyo kandi, hafi abana 400,000 bavuye mu mashuri kubera intambara. Gufasha abantu kwiga ni ingingo ikomeye y'ingamba za leta zunze ubumwe za Amerika mu kurwanya ubukene bukabije ku isi. Niyo mpamvu ubu Amerika itera inkunga imishinga y'uburezi 6 muri Sudani y'Epfo. Iyo mishinga ifite agaciro kangana na 165,000,000 z'amadolari. Umushya muri iyo mishinga ni ubufatanye hagati y'ikigo cya Amerika gishinzwe amajyambere mpuzamahanga USAID n'umuryango witwa BRAC. Uyu ni umuryango utagengwa na leta wita ku bibazo by'amajyambere ku isi. Ubwo bufatanye bugamije guha uburezi bufite ireme abana bo muri Sudani y'Epfo batiga muri iki gihe. Uwo muryango BRAC washingiwe muri Bangladesh mu gihe cya 1971 wageze ku nshingano nyinshi ukura abaturage mu bukene muri Bangladesh no mu bindi bihugu 10 byo ku isi. Uyu muryango ufasha abakene ukabaha amahirwe yo kwibeshaho akenshi bishingiye ku nyigisho ubaha. Leta zunze ubumwe za Amerika yiyemeje gufasha Sudani y'Epfo n'abaturage bayo kwiteza imbere. Amerika kandi isanga gufasha abana ba Sudani y'Epfo kubona uburezi bufite ireme ari byo bizabafasha kwikura mu bukene no kuyobora igihugu cyabo ejo hazaza.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwese muduteze amatwi, mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri iki gitondo. Nyamara imbere yaho mugenzi wacu Eugenie Mukankusa atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru. Eugenie.
Urakoze Fidel Niyongabo. Abakandida bombi mu matora y'abadepite muri Israeli buri wese aravuga ko ari we uzashyiraho guverinoma nshya, nubwo amaperereza yakozwe na televiziyo yerekana ko bagwa miswi. Minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu ushakisha manda ya kane yamaze gutangaza insinzi ku ishyaka rya Likud. Yandika kuri Facebook yavuze ko Likud yatsinze andi mashyaka yose adafatika.
Njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika, igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri iki gitondo kigarukiye ngaha. Yamara kuba afise imirongo ya FM mu kanya murabandanya mukurikirana ikiganiro gihe ijambo abatwumviriza kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu, no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi naho mukurikirana icyo kiganiro ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Ababandanya kutwumviriza kuri FM rero ntiyagiraho muja ni mukanya. Nimutangwe kandi ku mugoroba turaza kubashikiriza ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika nkuko mubimenyereye. Mukurindira yamara tubifurije amahoro n'umunsi mwiza mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.